intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Niriwe kaze mu kiganiro cy'urwaruka ndafise ijambo. Ico kuri wa gatatu itariki 19/0 cerekeye ikibazo ubushikiranganje bw'indero bwari bwategekanije gutanga kubigisha kugira ngo busuzume ubumenyi bafise imbere yo gukurikirana inyigisho nkarisha bwenge.
Ndafise ijambo.
Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi buramenyesheje ko ikibazo kizotangwa ku barimu gifise intumbero yo gusuzuma neza aho umwarimu afise ingorane hafatiwe ku vyigwa runaka kugira ngo hategurwe inyigisho zotuma izo ngorane zitora umuti gutyo ashobore gutanga ubumenyi yorohewe.
Uyu ni Liboire Bigirimana avugira ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi mu itangazo yasomye kuwa 13 uku kwezi. Icyo kibazo cari gitegekanijwe kubigisha 30,000 bo kuva mu mwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu w'amashuri y'intango, cari kuba itariki 28 uku kwezi. Icyo kibazo carateye agashavu abigisha kuko bavuga ko batagishijwe inama kandi ko ico kibazo kitari gikenewe. Amasendika yabo yari yanagabishije kuwa gatanu uheze leta ko hamwe ibyo kugitunganya bitohagarara boja muri yegereyegere. Kuri uyu wa kabiri leta yarahagaritse iyo ngingo inyuma y'ibiganiro by'ubushikiranganje bujejwe indero n'amasendika y'abigisha bafashijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha. Abigisha nabo baremeye kuba barahagaritse ibyo kuja muri yegereyegere. Ibiganiro hagati izo mpande zibiri bikaba bigiye kubandanya kugira togwe inyishu yotuma haba kumvikana. Ugwaruka, ku bwanyu mubona icyo kibazo cari gikenewe? Ikiganiro mu kanya kirabandanya.
Ubaha mwarimu wawe ko wahagaze imbere yawe Musamari amushize hejuru mwarimu ligira umara mu buzima bw'umuntu.
Uyu ni umwanya w'ugwaruka. Teddy ari mu Burundi ati icyo kibazo ntacyo kimaze, nibaraba handi bokosora.
Mu bisanzwe icatumye akanozera k'indero mu Burundi muri iki gisata cy'ubwigisha gasubira inyuma kagenda amazima yongo, ahanini yabo genda kubiraba ntibyavuye ku bumenyi buke bw'abigisha. Yego, ibyo umuntu ariko arabyiyumvira niko byari bimeze, ariko ahanini iya ikibazo bo batanze siwo mutorwa kugira ngo barabe ingene baduza, kuko ibyo byose ivyetse ko turabiraba nkatwe dusanze turi ngaha mu Burundi kugira ngo kanovera gasubira inyuma. Ahanini yabyo byavuye kuri leta, byavuye kuri leta kuko hari gihe mu gutanga akazi hakiri bakoresha kamwana wa mama. Bamaze gukoresha kamwana wa mama haca yinjira abantu benshi binjira baciye mu kimenyane, mu by'imigambe, mu biturire, ibyo ntawe ubidehako. Gasasanga nk'umudetekana akabamushikira nyiniye anverope nini, hanyuma agaca apfa gutanga akazi atabanje kuraba ati mbega uyu muntu duhaye akazi koko arabishoboye. Hanyuma ikindi nacyo kicagiye gusubiza inyuma iki gisata ni uko ukuntu bagiye baratanga repromosiyo. Donge mvuge repromosiyo ni ukuvuga ababa ba diregiteri, ababa ba deteye, ababa ba prefe, ndetse n'ukungene abigisha baza barashimirwa kugira ngo umwigisha ashobore kwitanga akore neza. Ni uko adabora aba ari umwigisha aprepara. Rero uwo muntu bigasaba bimusaba umwanya munini ugasanga nta n'ibindi bikorwa akora. Rero mugabo rero mu Burundi aho gushimira uwo muntu babona ingene yitanga, uca usanga bamusubiza inyuma cyane bakamusuzugura. Jyewe ahanini iyo ndiko ndigira umwihwezo ndabona ko ahanini ari byo byasubije inyuma ubumenyi bw'abigisha, nabo rero umva ntibaba bagitanga n'ubumenyi bukwiye mu banyeshuri. Rero jyewe ku by'iwanjye mbona icyo kibazo nticyari gikenewe cyane kuko tugiye kuraba mu bisata bitandukanye by'igihugu abantu benshi ubwenge bwarasubiye inyuma. Nisanga nk'umuntu bamugize nka guverineri nta kintu na kimwe amaze. sinzi mushikiranganje ntavugindi na bamwaye interview na fwapase agiye kugira ropize n'umuzi byaramuhaye nuko kizigundira yabantu none kubera iki none batabihereye kuko twaza kandi cyo kimaze ahubwo nimba bagomba gutorera umuti byo bintu umuntu yigishije neza akamenyesha bamupine hanyuma n'izikotasi bagira mu mashuri baziha kanovera barabeherema yuko umuntu bamuhaye kotasi akwije dokima yapetaye neza kugira nyene kera bahora babikora.
Sadi ari mu Burundi ati aho gukoresha ikibazo abigisha leta ngo yoraba ibindi bibateza imbere bigatuma abigisha bafise ishaka bagaheza bagatanga ubumenyi bukwiye.
Ugomba kumenya orani abakozi bafise ibijanye n'ubumenyi bafise ntukoresha ibibazo kuko uba waramaze kubaha akazi kandi mu kubaha akazi abenshi bahawe ubuzi babanje guhabwa ibibazo. Umugambi ufise kugomba kwirukana abantu mu kazi mbona ibibazo ntibikwiye gusa mu kazi iyo wabonye ko hariho ibitagenda neza urashobora kugirisha amatohoza aho utegura ibibazo ukagenda uza uravugana n'umwumwe kumwe ankete sempre mugabo atari ibintu byo kucaba batera ubwoba abantu ibibazo nk'uko urukaramu zivuga abenshi bose afise mu mutima ko ubuca birukanwa ibyo rero sinaje kugakiguye sije na gato kuko nta nyungu nini bazoronka kuko ikibazo burya nabo nyine bari mu bushikanganji uwobaha ikibazo tuvuze ku bijyanye n'ikibazo uwo ari we wese ikibazo n'ikibazo hanyuma bakumenya bikaza mu nyuma ubu nabo peda ushaka ati ok abashyira n'andi bose uburengwa ndabakwita ikibazo ku bijyanye n'ibyo bakora n'akazi kabo hari n'aboyobeye ayo mahera bari kubategura ntibakara ibyo bakeneye bigisha kuko ujye kuraba mu gihugu cy'u Burundi mugisha afashwe nabi cyane icyo rero kikabitangaza nk'urwaruka kubona umwigisha ni we yigishije na perezida perezida wa perezida kuko yaciye mu mwigisha ni ukuvuga umwigisha akuramo ubujuju umuntu yari afise hama akamushyiramo ubumenyi haba ubwo bumenyi nibwo azajya gukoresha mu kumushikiranganji nibwo azajya gukoresha mu kuba perezida none ko n'abashikiranganji bo bariho hariho agiye guha ikibazo abigisha bamwigishije bisigura ko arabasubije mu ndumane nayo ibibazo baramuhaza ubu nta muntu n'umwe arashobora kubona igituma abana batamenye neza abana bataronka ubumenyi neza uno munsi umwigisha yigisha mu mutima mu byiyumviro hariyo mbega uno munsi nzakugaburira iki abana mbega ukwezi ni kwahira ndoriha ayo nkuye hehe nini nzu cyangwa imajini uraje nk'amafaranga abahembwa ugashyira nk'umuntu atanze muri sagara kandi leta irabizi ibyo byose irabizi.
Elvis nawe nyine ari mu Burundi abona ko ukongerereza ubumenyi abigisha bidasaba kubanza kubakoresha ibibazo.
Ikibazo ku bushikanganji uvuga ko bwateguye abigisha nshobora kubwanjye nk'urwaruka nta kamaro na kamwe gifise kandi nta kintu na kimwe cyofasha mu ikituka ry'indero mu mashuri mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ugiye kuraba ubushikanganji bwari bukwiye kwicana bukaraba ibindi bintu byokogwa ndetse bukagira nk'icyo nakwita nka sondaje ko nziza imigwi yose cyane cyane bahereye kuri abigisha nyine kuko nibo babona iyo imvo zimwe zimwe ziza ziva zituma abanyeshuri basubira inyuma. Rero imvo ni nyinshi kandi cyane kandi nibaza ko nubwo ubushikanganji bubyirengagiza bubibona. Imvo ya mbere amashuri usanga abana batagira aho bicara nta ntebe bafite bicara. Icya kabiri abanyeshuri usanga barenga ijana mu ishuri. Icya gatatu abanyeshuri biga ataritabo bagira. Icya kane abanyeshuri biga babona imbere yabo bakuru babo bahejeje amashuri y'abashomeri bongera kugora ababyeyi kubagurira utubuto bisiga agasabuni aho baba badabahejeje amashuri bagaca babona ko kwiga ata kamaro bigifise donke biga ata kintu cya motivasiyo bafise kuko ugiye kuraba nk'abantu bize mu minsi iheze barabona umuntu yahejeje ishuri aca umuntu asirimutse na y'ubu umuntu yize muhura atacyahindutse asa n'ubutigeze asoma kubera ubushomeri burenze mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero leta ibicishije ku bushikanganji bw'indero nireke kwiteza utunyoni nireke twiteza utunyoni ibikenewe nabyayibona gusa mo twasubira ngo hari amahera y'imfashanyo ubushikanganji bwaba bwararose k'indero kugira akanovera k'indero kagaruke ntibaciye bihinda gusigura ico baba bakwesteye amahere mu gutegura ibintu by'ibazo ariko ibibazo nta kintu na kimwe bizoza kungura emondero atari uguhiga gusuzuguza abigisha abana bariya kuko bishitse akananirwa wacu umenga niwe atuma yandera ikituka canke yandera isubira inyuma nimba ari ukongeza umenya abigisha babongeze batarinze kubakoresheje ibibazo.
Boris ati icyo kibazo kirakenewe kuko ubumenyi mu mashure bwatitutse.
Kintu cya mbere muri ibi byo gukoresha ikibazo nka jewe nibaza yuko ingingo y'ubushikiranganji mu mwanya umwe itahuritse, kuko ugerageje kuraba abanyeshuri baheza amashuri muri ino myaka biragaragara yuko ubumenyi utangwa butari ku kigero cyiza, aricyo gituma icyo kibazo cyari gikwiye gukogwa kugira ngo barabe mbega uyu yigisha igifaransa yoba abikwiriye, uyigisha ibiharuro yoba abikwiriye. Muri ico gihe ni naho nibaza yuko ubushikiranganji bwa bufise umushinge wo kugira ngo bashobore gutorera ikibazo kijanye na karite y'inyigisha bigisha b'abanyeshuri kwicara n'abakaraba yuko ikibazo cyotorerwa inyishu atakirinze kirononekara. Ariko je uko nabibona nuko icyo kibazo kubigisha gikwiriye kugira ngo habeho evaluation yabo bigisha, kuko uravye ubumenyi busigaye buri mu banyeshuri buri hasi cyane.
Leonce ari mu Burundi ati amasendika yabigisha ntarira busema
nkanje nkugwaruka. Nuko ibyo amasendika ari karasaba rimwe na rimwe birumvikana muti byumvikana gute nkugwaruka yuko ndabibona nuko ayo masendika ibyo ari karasaba bo bishira mu ngiro bakabona ati ibi bintu naho ari ko barabisaba birumvikana leta nayo sinzi ko ishobora kuba yafashe iyo ngingo canke abacanke bari bagufata iyo ngingo kubera babona akanovera k'indero kuba karatitutse igihugu cyacu cy'u Burundi. Ariko nuko bo kwisunga amategeko nimba bariko barasaba ibyumvikana bijye mu ngiro by'ukuri nta ubivyo fete ibintu bigamije. Ariko amasendika icyo ari karasaba birumvikana kabisa.
Tao nawe ari mu Burundi ati leta nizora bibikwiye nk'umuvyeyi
indinganizo z'ubusanganzi bw'indero niyo rero mbakabwira yuko nabo byogora ntibateye ikibazo yuko barisaba inyigisho cyo kubahugura rero ibyo onye indinganizo zose ya leta tenari umuvyeyi indinganizo zose ya leta tenari umuvyeyi umuvyeyi nawe yamara kuhatunganya iby'abana biwe niyo rero katoye ndiye gukoresha nta kintu cyose kandi afishe izoheba n'umwe nkuko aruka rero twarindiye tukaraba indinganizo ya leta icyo leta iriko irakora kandi nta nzu iri kwirasha ndabikoresha ari umubyeyi kujya bitunganya ku neza ya bose kuko ngabona ko ari agahaje mu ntunganya ibikorwa ngabona ko mu nyigisho ari agahaje na rero ngira ngo bagomba barabe aho biba bikubanira hariho ni rero reka twihangane turindire ibyo leta twizere ko leta nayo ari umubyeyi izo n'intumbero nziza.
Tugume ku bari mu Burundi. Sayed ati leta iriko ironderera ingorane aho zitari mu gushaka gukoresha ibibazo abigisha basanzwe bakora.
Abayoboye leta n'abagenda ubushikiranganji bw'indero ntibigeze bitaho bwa mbere abantu babishoboye ntibigeze bashaka kugira rokitema cyangwa gushyira mu kazi abigisha babishoboye babinonoseye koko, kuko haribonekeje mu gutanga akazi utunenge aho bagiye bafata twasabye tuzungu akazi imbonerakure abariho bashyira mu kazi rero ibyo biza gutosikaza ubumenyi mu Burundi bituma abari basanzwe bafitiye uburenganzira babifitiye n'ubushobozi bataronse akajya ko kugira ngo bajye muri iyo mirimo. rero tabivanza dare kujamo abavisiti bushobozi nababyigiye bituma bijyamo abatashoboye ariko gituma mubona hari inkurikizi zabaye aho ubumenyi bwanjye burasubira inyuma rero tukavuga tuti niba ukoresha ibibazo kuko ibyo kosesona ivuga birumvikana ahubwo bufata bajya abantu barazi bajya abantu bahawe akazi batarimo mu gisata cy'ubwarimu batazigiye aba aribo bakuramo bajya abantu bashyizemo kubera bari mu magambo yo kandi atari byo bigiye bakabakuramo hama ikindi nacyo mu ndero bagakuramo ibijyankundi ibi byo gutanga akazi barate ngo nukubera uva mu muganga karasa n'ibindi ibyo bakabikuramo ari nacyo cyagiye konona igisata cy'indero rero tukavuga tuti ibyo bibazo byohagarara mu ntumbero yo gukingira urwaruka rw'u Burundi mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu kuko turazi neza yuko iyo ufite igisata cy'indero kigoyagoye no kuvuga n'ibisata byose biba bigoye.
Nelson nari muri Tanzania avuga ko icyo kibazo kidakenewe kuko kiza gutesha agaciro abigisha.
Cyane avuga yuko uko ari gutitura akanga ku Burundi ndetse ari no gukomeza gutitura akanovera igihugu cy'u Burundi. Uwo nyine udusanga arongoye ubwo bushikirangaje bw'indero udusanga ari bo yigishijwe n'uwo agomba aho ikibazo. Ni ukuvuga agomba mwereke yuko n'ibyo yamwigishije yamwigishije ubujuju. Kuko sinavuga yuko hari umuntu yoba yiyumvira akavuga yuko agomba ahe ikibazo umwigisha nawe umwigisha asanzwe afite abanyeshuri ahe ikibazo ibyo byiyegejemo politiki udusanga bariko bararondera aho baca bamwe bita ngo sabo cavuye kubwa bashiremwo bashavuye nyene aho nabo bagomba kubisobekeramo gusa bivanye n'uko baba bavuze ukuntu bo bashiramo nongera navuga yuko neza na neza namwe bavuga yuko umuyange utacubaha umuyaga ntuboza guha ikibazo umuntu yakwicarise ku ntebe y'ishuri uwo ukiga wicaye nakakwigisha ahagaze ubu nawe ugomba wongera umwicarike uko no kuganira kudasanzwe. Ariko sinibaza yuko abo bantu bari mu bushikiranganji bw'indero baba barizingani nibaza ari umugani twize ku ishuri uvuga ati inyundo irakura ariko ntisumba iyayujuje.
Nadidasa ari mu izina rya Mayote iciyumviro ciwe cegeranye n'ica Nelson kuko avuga ati nibaba bashaka gukoresha ibibazo ntibikogwe kubigisha gusa.
Jewe kubwanje ico kibazo nta kamaro gifise na gatoyi ahubwo kiza gihombya amafaranga y'igihugu mu bugokoreshwa mu kugira ngo gikogwe. Muti kubera abarimu baragiye ku mashuri bakiri bato bariga barakura bararangiza amashuri barampamya bushobozi urupapuro rwemeza yuko ubwo bushobozi bwo kwigisha babufise abo babonye hari ibyigwa batanonosoye neza bakabasubiza mu mwaka mu nyuma bakabironka baraja mu kazi barakora hariho n'ababakurira babagirira amakotasiyo ujya mita ngo kotasiyo bamwe benshi imbere n'amagrade araduga bakora imyaka n'iyindi bari mu kazi none hageze aho baca babwira ngo subira mugaruke mwicare ngo twasanze mudafise ubumenyi bukwiye ngo musubire mukora ibibazo iyo ngingo bo subira neza bakicara bakayicara hirya no hino kubera ko mbega ibyo bibazo wo bizana no mu bindi bisata ho wo bijyana mu baganga bose bakagaruka bagakora ibibazo nibaza ngo byo baza ngo byo genda gute wo jya mu bisata by'igihugu byo byose abantu bagaruka bakora ibibazo aho byuzuye igisata basanze kimwe abantu badaciye ubwenge n'icyo abigisha nibo bonyine badaciye ubwenge mu gihugu cy'u Burundi birateye isoni. Mwiyumvire namwe abarimu babiri bakorana umwe akagenda bugakora ikibazo bitanka uwundi akagitora ibyo bintu birasuzuguza rwose igihugu ndibaza ko iyo ngingo boyihagarika burundu kuko hasanzwe ubundi mu by'akazi hategekanijwe binjya mu itangano marasikaraje gukarisha ubwenge gukarihiza ubwenge abakozi ibyo mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu amategeko abitegekanye bakorere kuri ibyo nayo ubundi ngo ufata abarimu kugaruka ngo ya no kuri kose kiri numva biteye isoni nta nyaha nari bwabyumve
abana mi somero bariga neza ifi ziri mu mazi ziroga ziroga ifi ziri mu mazi ziroga neza ziroga nyeke
Nikuwa kakaririmbo dumera erejeko ikiganiro ndafisi jambo chuno musi cyari kijanye n'ikibazo ubushikiranganje bw'indero bwari bwategekanyije gutanga kubigisha basanzwe bigisha ugwaruka hari urubona ko kitari gikenewe bagira ko batanga n'ibyokogwa kugira iyo ngingo ntibandanye itera ingorane abandi nabo berekanye ko gikenewe kugira ngo ubumenyi bwatitutse mu mashure busubire kugira kanovera tukabamenyesha ko amategeko agenga akazi mu Burundi asanzwe ategekanye inyigisho zo gukarihiriza ubwenge abakozi mu bisata bitandukanye ariko adategekanya kubanza gukora ikibazo turashimiye mwese mwariko mwadutega amatwi namwe mwese mwaterereye muri iki kiganiro Benyak Serakana mwari kumwe muri iki kiganiro ndabifurije kuroranirwa naho kurindi sango Chari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.